Raporo yakozwe mu mwaka w'2019 n'ikigo kijejwe gusesangura akanovera k'inyigisho mu Burundi irerekana ko inyigisho mu Burundi zifite akanovera ariko ko haragahaze. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi butekanya gukarihiriza ubwenge abigisha. Bishikirizwa na Liboire Bigirimana, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, ahamenyesha ko abazokarihirizwa ubwenge ari abigisha mu Burundi bwose bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu.
Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi burategekanya gukarihiriza ubwenge abigisha bakazobanza gukora ikibazo kugira ngo hamenyekane neza ivyo bakeneye vyofatigwako kugira ngo bakarihirizwe ubwenge. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi buramenyesheje ko ikibazo kizotangwa ku barimu gifise intumbero yo gusuzuma neza aho umwarimu afise ingorane hafatiwe ku vyigwa runaka kugira ngo hategurwe inyigisho zotuma izo ngorane zitora umuti gutyo ashobore gutanga ubumenyi yorohewe.
Liboire Bigirimana aratubwira ingene ico gikorwa gitunganishwe.
Igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge abarimu kizokorwa n'abarimu bagenzi babo nabo nyene bakoze ico kibazo bagenzi babo bakoze maze bikaboneka neza ko baronse amanota meza cyane. Na mwaburya ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi busanzwe buzi neza ko ari abarimu benshi bafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru mu gikorwa cyo gutanga ubumenyi.
Mu masendika y'abigisha ahurikiye mu runaniko sesona atanimwe ivuyemo ishavuriraniga, bamenyesha ko gukoresha ibibazo umwigisha ari mu kazi ari agasuzuguro gakomeye. Bishikirizwa na Sibomana Venant ahasaba ubushikiranganji kubaha abigisha bitanga buri munsi kugira abana b'u Burundi batere imbere.
Icyo bita ikibazo kizohabwa abigisha barezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yarasanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi mu mwuga imbere yabo ajejwe. Bisubiye ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73, 75, 76.
Sibomana Venant arafise icyo asaba ubushikiranganji akamenyesha ko bitagiye mu ngiro bazoca bahagarika akazi nk'uko amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu abibarekurira.
Kubangira atakirinze gusabwa integuro zose zijanye no gutunganya icyo bise ikibazo suzuma bwenge kubigisha gutunganya byihutirwa ibiganiro nyakuri bihuza abaserukira amasendika y'abigisha hamwe n'abaserukira ubushikiranganji mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama kuri ico kibazo.
Ayo masendika asaba abigisha gutekana bakabandanya bitaba akazi kabo bakurikiranira hafi uko ico kibazo kiriko kiragenda. Sibomana Venant amenyesha abigisha ko abarongoye amasendika kuva hasi gushika hejuru bazoguma babashikiriza ku munsi aho ibintu bigeze. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.